ఇది న్యూస్వీజ్ అమెరిక్. Izuja Amerika libashikizi ibiganiro byaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabona mu kizere cyo tumuteza amatwi muri iki gitondo cyo kwa gatatu itariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri micro muri kumenanje Fidel Nyonga. Mu Burundi umunyeshuri yitavye Imana bivuye ku nkoni yoba yarakubiswe n'umwigisha ni mu gihe inkoni itakiri mu bihano byo ku mashuri.
Igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitegekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga ivy'indero ariyo bita règlement scolaire.
Uyu ni umushingwamanza Samandari Yohani arongo ishyirahamwe riharanira ivy'indero. Imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi nkuru tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyce
urakoze Fideli ariko tuyahere mu Rwanda. Victoire Ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda amenyesha ko atazigera ahagarika umugambi wo gushinga umugambwe wiwe uzotanga kandi n'umukandida abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2024 mu Rwanda. Yabishikirije mu kiganiro yahaye umenshi makuru w'ijwi rya Amerika Rudy Elmendorpe i Kigali mu Rwanda amenyesha ko afise abanywanyi bakwiye ariko umugambwe wiwe gushika ubu ngo nturigera wemererwa gukora. Ingabire yaramaze imyaka 8 mu ibohero inyuma yahageragereje guhiganwa na Perezida Paul Kagame mu matora yo mu 2010. Ingabire amenyesha ko yizeye ko umugambwe wiwe FDL Inkingi uzokwemererwa ku gihe kugira azobashe guhangana na Perezida Kagame mu matora yo mu 2024. Abantu bashika kuri 42 barafuye nyuma yaho amazu barimwo asenyuwe n'imisozi y'ivyondo vyatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira umunsi wa kabiri mu burengero bwa Kamerune mu gisagara ca Bafusame. Byashikirijwe n'ikinyamakuru ca leta ejo ku munsi wa kabiri. Igisagara ca Bafusame kiri ku birometero 185 mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Yaounde. Perezida wa Kamerune Paul Biya yarahujije imiryango yabuze ababo. Inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika yaratoye yongera iremeza ejo ku munsi wa kabiri integuro y'itegeko rihana Turukiya ku ruhara ico gihugu cagize mu gutera uburaruko bwa Siriya. Turukiya yagirizwa kandi guhungabanya agateka kazi na muntu ku bwoko bw'abakirde. Abashingamateka ba Amerika barerekanye amakenga ku ngingo yafashwe giturumbuka na Perezida Trump yo gukura abasirikare ba Amerika muri Siriya. Bavuga ko iyo ngingo yatumye Turukiya yirukana abarwanyi b'abakirde bafashije Amerika kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ivyo bihano niyo byaja mu ngiro bizobuza Turukiya kugura ibirwanisho bikoreshwa muri icyo gihugu cya Siriya kandi bihane amabanki yafashije igisata cya kisirikare cya Turukiya muri urwo rugamba ndetse n'amatungo y'amafaranga ya Erdogan muri Amerika afatwe. Muri Amerika umupadiri wa Katolika muri leta ya Carolina y'Epfo yashikirije ko yankiye Joe Biden yahoze ari perezida wa Amerika gusangira mu misa ku munsi w'Imana uheze kuko ngo ashikikiye uburenganzira bwo gukorora inda ku bibungenze batabishaka. Patiri Robert Murray wo mu ishengero Katolika mu gisagara cha Florence muri leta ya Carolina y'Ubumanuko avuga ko gukuzamwo inda biteye kubiri n'imyemerere hamwe n'inyigisho za Ekleziya Katolika. Biden hamwe n'abandi bademokrate bagenziwe bari mu kurondera kuzohiganwa na perezida w'umurepublikane Donald Trump mu mwaka uza bakabashyigikiye uburenganzira bwo gukorora imbanyi ku batayifuza. Trump nawe akaba yarigeze kuba ashyigikiye ubwo burenganzira ariko muri iki gihe akaba abirwanya. Ubutungane muri Pakistani bwarategetse kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere Nawaz Sharif arekurwa indwi umunani akaja kwivuza. Nawaz Sharif yaciriwe gufungwa imyaka indwi ku byaha byo kurya ruswa, ibyahawe hamwe n'umuryango wiwe bavuga ko bishingiye kuri politike. Uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere amaze igihe afise ibibazo bikomeye by'amagara ahari mu ibohero, umuryango wiwe hamwe n'umugambwe wiwe bagiriza leta y'umushikiranganji wa mbere Imran Khan kumwima uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo kwivuza. Tugarutse muri Amerika, Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajejwe umutekano w'igihugu mu biro bya Perezida wa Amerika, yabwiye ejo ku munsi wa kabiri abajejwe amatohoza kuri Trump ko yari afise impungenge ku byo Trump yasavye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka by'uko igihugu cya Ukraine gitohoza abanyepolitiki batavuga rumwe nawe. Vindman atangaza ko byatumye abimenyesha abakuru biwe bamukurira. Vindman yarumvirije kandi kiganiro kuri telefone Perezida Trump yagiranye na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Nyene abagize inama nshinga amateka ya Amerika bose bakaba bazotora ku munsi wa kane bemeze gutanguza amatohoza kuri Trump yisunze amategeko nk'uko bayivuga.
Urakoze ya Loïs Kumakwa. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umwana w'umunyeshuri wo kwishure shingiro rya Charama riri mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura yaraye yitavye Imana bivuye ku nkoni yo co ku mubiri cahagaritswe mu ndero yo ku mashure. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, tuyisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda.
Isoko ry'Ijwi ry'Amerika ritumyesha ko uwo munyeshuri w'umwigeme w'imyaka 13 bivugwa ko yishwe n'inkoni akubiswe n'umwigisha kubera naniwe n'akabazo k'umwimenyerezo. Shadia Nishimwe akaba yarahiga mu mwaka wa gatanu ku ishuri ishingiro rya Charama riri mu gisagara cha Bujumbura. Isoko ryacu ritubwira kandi ko umwe mu bigisha bo kuri iyo inkuru ku maradiyo akorera Bujumbura avuga uko vyagenze.
Harejo ku ishure niho ngo umwigisha yabahamagara kuri tablo kugira ngo aje gukorisha giharuro, hanyuma ngo caramunaniye umwigisha ngo caramukubita inkoni yo ngaha ku rutugu ngo ni kumwana ngo guca atembagara. Amaze gutembagara rero baramutora, bamutoye baca bamujana muri direction mu biro. Bamaze gushika mu biro rero ikintu cabaye ntibashyotse bamwirukangana kwa muganga ubwo nyene kuko baciye bamugumiza mu biro. Umwana acacikanira rero mu biro, umwana yarapfuye bazana ikiziga masaha ya saa cyenda y'umugoroba kandi umwana yapfuye mu masaha yine. Nicyo kibazo rero cyahabaye.
Isoko ry'Ijwi ry'Amerika rivuga ko byagoranye kubona abavyeyi b'uyu munyeshuri yitavye Imana. Icyo bikoze abanyi bavuga ko ari bahagurutse kumuvugira kuko asanzwe ni ntaho nikora, kandi kubera kurengerwa n'ivyabaye atashoboye kuja habona kugira agire icyo avuze. Ariko kandi hari n'abandi bavuga ko uwo mwana ashobora kuba yari afise indwara y'intandara ivyiyo mubanya hakana.
Ntitwovyemeza ko bibahitanywe n'izindwara kuko umwana yagiye kwishyura akomeye. None nk'umubyeyi nawe uri umubyeyi agiye kwishyura akomeye agataha ari kiziga kandi ukumva ko habaye yagize ikibazo kwishyure kandi ikibazo caciye kumwigisha, wacu bisobanura gute?
Inyuma yaho ibihugu bya Buraya bigera kuri 18 bifasha ingingo yo kubuza igihano cyo ku mubiri mu mwaka wa 2008, Uburundi nabwo bwahavuye bwisunga iyo ngingo. Vyongeye amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana yo mu 1990 yarasabye ko agateka k'abana kubahirizwa ku ishure. Mu makuru umushingwa manza Samandari Yohani arongoye ishirahamwe rihanira iby'indero bafashe bige yigeze guha Ijwi ry'Amerika avuga ko inkoni itari mu bihano byo ku mashuri.
Ubu aho tugeze haba mu by'amategeko, haba mu bijyanye n'indero y'abana na cyane cyane nko ku mashuri, igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitegekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga iby'indero ariyo bita reglement scolaire. Iyo nayo barategekanya buri gihano, bagategekanya n'ingene gihanwa.
Muri rusange ibihano bitekanijwe ku munyeshuri ni kumukura amanota mu ndero, kumusohora mu ishuri hamwe no kumutuma umuvyeyi. Ku bijyanye n'uyu mwigisha wo ku ishuri shingiro rya Charama yagirizwa kwica kubera igihano yatanze kinyuranye nibi isoko ryacu rivuga ko igipolisi cy'Inyamiramabi kitashoboye kumubona kuko yaciye akura meza kikaba cyaciye gihagarika umuyobozi w'ishuri hamwe n'umwunganizi wiwe bagirizwa ko baba bamufashije guhunga
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Rwanda ihinguriro rya Volkswagen ryashikanye ku isoko ryo Rwanda imodoka za mbere zikoresha umuyaga nkuba abayobozi b'u Rwanda bemeza kwizo modoka zizogabanya imyuka igeramira ikirere yava mu modoka zikoresha essence na mazutu Inguru yidonido na mugenzi wacu Asumta Kabowe
Izi modoka ziswe e-Golf zizatangira gukoreshwa mu Rwanda ku bufatanye bw'amasosiyete y'Abadage Volkswagen na Siemens Iki kigo Siemens kizajya gitanga uburyo bwo kongera umuriro w'amashanyarazi mu modoka abayobozi ba Volkswagen batangaje ko izi modoka zatangijwe mu Rwanda ari iza mbere uruganda rugejeje ku isoko ry'umugabane wa Afrika Izi modoka ziswe e-Golf ntabwo zateranijwe mu Rwanda ahubwo zakorewe mu Budage zizanwa mu gihugu hakurikijwe ibitangazwa n'abayobozi ba Volkswagen iyo iyi modoka yujuje umuriro ishobora kugenda ibirometero 230 ariko biterwa n'imiterere yaho igenda imodoka nyinezo zatangijwe gukoreshwa mu Rwanda zizajya zongerwaho amashanyarazi aho Volkswagen ikorera mu cyanya cyahariwe inganda imasoro gusa biteganijwe ko hazubakwa handi hantu 15 hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho kongereramo umuriro w'amashanyarazi umuyobozi wa Volkswagen mu Rwanda Rugwiza Ngoga Michael avuga ko mu mezi ari imbere izi modoka ziziyongera zikagera kuri 20 yumvikanishije ariko ko izi modoka atari zo kugurishwa ahubwo zizakoreshwa mu mushinga wo gutwara abantu mu buryo bwihariye muti bigenda bite cyangwa zikoreshwa ku buhe buryo umuntu wese wifuza gukodesha izi modoka yifashisha programu ya telefoni mu gusaba gutizwa imodoka ya Volkswagen mu gihe runaka Ganira koze Serge ukorera Volkswagen wigisha abashoferi niwe wadusobanuriye imikorere y'iyi modoka mu gutangiza iyi gahunda.
Ino modoka ikozwe na batiri hanini. Ifite batiri ituruka imbere ikarinda igera inyuma. Bivuze ngo n'umwanya wa boot ipiri ya reserve haririmo. Ishobora kugenda ibirometero 130 ya wayitagenza yose. Ngo ino modoka ni mukije ntabwo ngije gukemura ibibazo cyangwa cyangwa turufuzunye ko yakwisoka ya gitaro ngo kwifite modoka ya Amerika mu bivuga ngo
sanarazi wawe wa Amerika
ngo kwifite amashuri wawe da business wawe ura kwifite nacyo
ngo bantu ndi ngo ifasha sanarazi cyangwa 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 kuko iki kibazo kuko tuzaba afite ikinyabiziga azafataga nk'uko yashyama amashanyarazi n'ibitisha
ushobora gukora niyo iwawe ushobora gukora igiparitse mu igaraje ku kazi ari uwinshi gura rero ni ukumva iki hari sosiyete imwe yatangiye kugira iri buryo bwo kugira ngo umwanya w'igaraje bajye baguha indi ukayishyura yayindi ukayishyura
Bwana Thomas Shafu wa Garali Volkswagen Afrika yavuze ko ibyo kugura isoka ku bantu cyabo kitagira kweguzi
cyazo
agira ati izi modoka zigamije kugurishwa abantu ku giti cyabo turashaka ko rigize ryayo kuyakoresha tumenye ko akora ese tukamenya niba zizagurishwa cyangwa zizagurishwa gusa henze ku batiri yayo ubwayo ni amadorari 800 ariko mu gihe leta yafasha akagiye igashya mu buryo bworoheje ishoramari urugero kugabanya imisoro byashoboka ko ari ubwo zajya ku isoko imodoka zikoreshwa amashanyarazi na efu zizagerwamo umuriro nijoro kuko ushobora kugira ibitaro 300 utamo kuri sitasiyo yazo kongerwamo amasaha 4 uwashaka gushyirwa muri izi modoka akoresheje uburyo bwo mu rugo buba amasaha 10 asumba Amerika I Kigali
mwana kumiriza radio ya Amerika ya nirwa shirise mu kirundi nyarwanda imyakiri irisentare mukumpana vya pei itutoza byo bicanyi niho nyamaga teka ka muntu vyo vyakozwe mu Burundi kuva muri 2015 ubwo bashira igaro kora pei CBC Commission Bureau pour la Cour Internationale Migrisa ratangaje ko sakuru yizewe ko imita ibagarika ke kugiye gusohoka va urundi hamagarira kwa pei tangura kwiyenya mu mashiramwe bibazo shukirikiraniza neza inkuru dushikiza umenyesha kuri Radio Clave
Hari peke milioni 25 zokuweze kuri 10 mwaka w'ibihumbi 2017 amushikiza amanza mukuru wa sekemuza makongo mana ya CPI yatangaje cese ko abacamanza muhayi rusha bwo gutunguza amatohoza nyezi na byaha bitankanye byakozwe mu Burundi kuva mwaka w'ibihumbi 2015 ico gihe hari hizo mwaka iyo senare ikwirakora ico yita inamara mu mahoza examen preliminaire de France madame Tobensuda yavuze ko amatohoza ariko akorwa yerekeye ubwicanyi bw'inzira kanine iho nyango yagateka kaza muntu yuruzi w'abantu ugufungira abantu busa kubaza kunyagutwa n'ibindi Bensuda yavuze ko byinshi muri zaha byakozwe n'inzu za leta ndetse ako ahamagarira leta ko ari byego byatavuga nayo boba barakoze ayandi madi inyuma y'imyambiri ayo batangoje runani gushama igigenga rukana niyo CBC yiko ari isombo gondaya pour la pénal internationale mu Faransa aza profisa mu kwiye kurubanza bwiye gushika imbere ya sentare me ndigarura kwa gorona ni
haje kunegwa urusoro tangazo uguhumuriza cyane ababuze abo yango yabo kwivya ko umunsi umunsi umuntu ashobora yuko ugiye gufunganizwa ariye ku nkungane babuze igihugu
gorona rugikara abakora bi ni yango ya kwitegurira gukundana kugurubanza biba ngombwa hamwe mu mashira hamwe
bikaba rero karakajyo kuko urunani rwacu rushanzwe rushigikira ibikorwa bya sentare mu kongura gukorana nayo gukurikira ababuza babo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ibyo biro by'umushinzi amanza byo gufasha abariko bagitohoza na cyane cyane ko bakwiye kuja hamwe mu mashira hamwe bakamenya ikibanza bafise n'imbere y'iyo sentare bakamenya ibyo bemerewe abafite n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe uruhusha abashingwa manza baheze bakurikiranire ivya imbere y'iyo sentare
ubwo runani rubona ko imyaka ibiri iheze ayo mahoza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza
na cyane cyane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri si myinshi ku buhinga bwo bukenewe n'uburyo bukoreshwa
gushe kuko amadosiye y'igihumbi n'amajatandatu amaze gushikanwa imbere y'iyo sentare peyi numwe mubafashije kugira ngo ayo madosiye ashikanweyo yaheruka ku bijwi rya Amerika ko uyu mwaka udahera itahe idasohotse Maitre Aronyongere ari no mu runani rw'abashingwa manza babanira abakore mabi
tukibaza yuko muri uyu mwaka w'2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe bazokwigwa n'icyaha umushikiriza manza agiye kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamahanga byaha araheza agashyira ku mitari y'abakurikiranwa n'ibyo byaha akagira n'abo ashinza mu butungane
kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017 inyuma y'iminsi ibiri gusa CPI itanguje amatohoza Uburundi bwace butera akagere iyo sentare burayivamo iru rya Amerika ryabajije umuvugizi wa CPI ingene iyo sentare izobigenza mu gihe Burundi bwase gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza Fadi El Abdallah yarahumuriza
Il y a différents cas de figure devant la Cour pénale internationale.
abantu bashobora kwicikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaruba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'itari rw'ibanga ukekwa gatembera taco yino na tubagiye aho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko ari umutahe kumurondera kandi nikivuga ko abakekwa ko ibyaha bahagarikwa nk'uko vya Libya ni Darfur mu Sudani ego bishobora gutera nk'uko vyagenze kuri president Omar Ebeshir muri Sudani ariko imitahe ntisaza nyuma y'imyaka 10 barafatwa abantu bashobora gupingirwa ubutegetsi igihe kanaka yamamo nyuma bigahinduka amayoni medukoresha si ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera uru za polisi zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 zari zimaze guhitana abantu igihumbi 200 abantu ibihumbi barafungwa abandi bavuga ibihumbi 800 nabo batizabo barahuma tubere inkuru kigiye ku bya Amerika
Radio Amerika i Washington DC mu kiganiro Amerika na kivuga ku vya Amerika muri kase no mu tugezemo ateguye kandi mushikiza Thomas Kamirindi
kumwe neza Congress inteko ishinga amategeko ya leta z'u Amerika umutwe w'abadepite ikomeje kumva abatangabuhamya rwego rw'amaherezo kuri president Donald Trump w'ishyaka rya Republikani abademokrati bamurega gutatira indahiro y'umukuru w'igihugu aperereza ashobora kugushwa ikirego impeachment mu cyongereza umutwe w'abadepite ushobakiriza umutwe wa ya Congress si ubwa mbere yamara abademokrati bagerageje gukurikirana president Trump Mukwe kwa mbere ibihumbi 17 hasi ni mike cyane gusa kugira ngo President Trump yimite imirango iyigenga Free Speech for People na Roots Action yafunguye urubuga rwa internet rwitwa Impeach Donald Trump Now akadomo ni nko kuvuga ngo turye Donald Trump akakanya muri Sena rugamije gukusana abantu shyigikiye ikirego urubuga ruvuga ko Trump ari inyuranyije itegeko nshinga kuko atigeze reka utungo we urimo amahoteli ahenze bahanga bako president arakomeye kwinjiza amafaranga mu mfuka we umutungo we bwite byakoresheje itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika kwakira impano z'abayobozi b'amahanga mu make byo bivuga ko akoresha umwanya we kugira ngo yigwizeho umwungu urubuga Impeach Donald Trump Now akadomo org ruracyafunguye kuva rero mu 2017 nk'uko rubigaragaza rumaze kubona abantu barenga miliyoni 1,400,000 bashaka umutwe w'abadepite wa Congress utanga ikirego impeachment muri Sena uretse urubuga mu 2017 kandi abadepite b'abademokrati bandetse umushinga w'umwanzuro usaba impeachment kuri Trump bamwegera kubamira ubutera igihe umutwe w'abadepite wa Congress wiganjemo abo mu myaka y'abapolitiki na patro abadepite 364 barabanza gutora abadepite 50 Ibi byane fatumye bitanga hari gato bitobi bagize abenshi kuri Trump biramikiye kandi ngunga mu gihugu n'umutwe ko mu kwambere umwana kugira cyane gushe adepte batukaye batanze abo imira yazuro byita basme rusare president Trump ashoboye kandi atuwe ari umuheza nguni w'abantu bo mu moko atari abazungu no mu madini atari abakristo iyi nshinga n'iyanzuro yose ntayiho kugeza ubwo Nancy Pelosi aragarije kuri 12 kwezi kwa cyo gushe ko adepte ayoye watangiye amaperereza yawo bwite ku mugaragaro yatewe n'umukozi hejuru wo mu nzego z'igihugu zishinzwe uti watujwe ko president Trump yasabye mugenzi we wa Ukraine gukora inkiti za ruswa ku munyapolitiki w'inyamerika wo mu ishyaka ry'abademokrati Joe Biden atavuga rumwe na president Trump bemeza ko iyi ari ishimo rishobora gutuma aregwa mu Sena akabonishwa yatsiba agakuru ku butegetsi ibyo utwe wapite umaze ukwezi ukora by'umwihariko wumva abaganga bonye batandukanye nshuti zacu igana reka cyo munsi nagiye umuje mbashimiye ko bagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Pasika n'irindi murakarama
twese makurikira makuru ibiganiro twari tubafite kuri saha ahani bigarukiye tumiye ko bamwaduteza amatwi ntimutangwe no kubanda dukurikirana ibiganiro byacu mu kinundi no mu Nyarwanda iminsi yose radio y'u Amerika radio yanyu
Been listening to news information Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.